Murumva radio ijwi rya Amerika ivugi Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwabonye butandukana ni Thomas Kamirindo basuhuza. Uyu munsi ni kwa gatandatu itariki ya gatanu ukwezi kwa gatanu umwaka w'2018. Turi kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi muratwumvira kuri FM 94.9 na FM 95.2. Turi no ku rubuga rwa internet www.radioyacu.com ndetse no kuri Facebook VOA Radio Yacu. Dutangira ibi biganiro by'iki gitondo ku makuru y'akarere k'ibiyaga bigari, turakomereza ku kiganiro iwanyu mu ntara, naho saa 12 ni ikiganiro cy'umuziki dususuruke. Amakuru. Urwego rw'igihugu rujejwe kugenzura ingene ibimenyeshamakuru bikora mu Burundi, CNC mu magambo y'inyo y'Igifaransa, rwaraye rufashe icyemezo cyo guhagarika imirongo ya FM ya radio Ijwi rya Amerika na radio BBC igihe cy'amezi atandatu guhera ejo bundi kuwa mbere. Umunyamakuru wacu I Bujumbura Raymond Zimana araduye inkuru irambuye.
Karenga Ramadani arongoye urwego CNC mu kiganiro kumenyeshamakuru, yemeje ko abagize urwo rwego bumvirije ibivugwa mu binyamakuru bitandukanye bisamiranira mu gihugu cy'u Burundi kuva mu mwaka wa 2018 utanguye. Kuri uyu wa kane baciye bafata ingingo yo guhagarika radio y'Abongereza BBC hamwe n'Ijwi rya Amerika ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kiringo cy'amezi atandatu zidasubiye gusamiranira ku gataka k'u Burundi kuva ku igenekerezo ry'indwi ukwezi kwa gatanu 2018. Karenga avuga ko BBC itiyanuye kandi yarahawe gasopo.
Ku ruhande rwa BBC, sense yafashe icyo gihano kuko nabo nyene twarabandikiye ku igenekerezo rya 16 ukwezi kwa gatatu tubagabisha ku kiganiro cyaciye kuri iyo radio kijanye n'iri bwirizwa shingiro. N'umunyamakuru twarabandikiye turanamuhana tumuhanura, ariko naho twanzise iryo kete ku bijanye n'ikiganiro cyaciye kuri iyo radio itariki 12 z'ukwezi kwa gatatu, aho abahinga bacu bakurikiranira hafi ivy'amaradio n'amateleviziyo n'ibinyamakuru babonye yuko icyo kiganiro cyagiye guteranya kikacanishamo Abarundi, barasubiye kugira ikindi kiganiro itariki 24 z'ukwezi kwa ndamukiza, aho umutumire muri icyo kiganiro yifatiye kugahanga inzego z'u Burundi bivuye ku mukuru w'igihugu kushika hasi.
Ku bijanye ni radio Ijwi rya Amerika ngo yarongoye urwego CNC, yavuze ko iyo radio yaho nyanza amategeko bikomeye ari nacyo gituma ifatiwe ibihano itanagabishijwe. Ayo nayo ni nko kuvugira ku murongo w'iradio yugawe n'ubwo rwego guhakaza umumenyeshamakuru aronderwa n'ubutungane bw'u Burundi hamwe no gutangaza amakuru ahengamye.
Ijwi rya Amerika bubu bagiye kure, mugiye kuri internet mukafyonda kuri site y'iradio muri za radio zugawe uca wumva ibiganiro bya Voix d'Amérique. Nuno munsi kiretse babikuye mu kanya izo radio zarafuswe mu mategeko, twisuza amategeko kuva ukwezi kw'icyenda umwaka uhize, ariko bakabandanya bakoresha wowe ufyonze uzi yuko ugiye kumviriza radio Burundi ukaca wumviriza Ijwi rya Amerika. Ubwa kabiri ntibagejeje ngaho gusa, bake babandanya ejo bundi baranahaye akazi umunyamakuru w'u Burundi aronderwa n'ubutungane bw'u Burundi ku bijanye n'ingorane zashize ngaho, kandi akaba baranamurungikiye umutayi mpuzamakungu umuntu aronderwa na Lahe bocha bamuhakazi. Ivyo barabikoze uwo muntu tuvuze aho turiko turavugana akora mu rurimi rw'Igiswahili muri Voix d'Amérique. Hanyuma si ivyo gusa, mu biganiro byacishijwe kuri iyo radio itariki 5/17/2016 z'ukwezi kwa ndamukiza, aho amakuru yose yagiye aracha kuri iyo radio twabonye ko ahengamiye kandi atakurikiza amategeko y'umwuga. N'akarorero nk'ivyo biganiro vya bitariki 5 bashase kushira mu ngorane imigenderanire iri hagati y'u Burundi n'ishiramwe mpuzamakunguroni.
Ikindi kinyamakuru cyafatiwe ibihano ni kinyamakuru Le Renouveau, hahagaritswe igisata cyo kumenyekanisha mu kiringo cy'amezi atatu. Eka ni radio y'Abafaransa RFI, iradio Isanganiro hamwe na radio CCIB FM plus vyagabishijwe n'ubwo rwego. Abajijwe nimba izo ngingo ubwo rwego rwafashe atari zerekana ko mu bihugu cy'u Burundi atabwigenge bwo kumenyesha amakuru buhari mu gihe u Burundi buri no mu bihe bidasanzwe by'amatora urongo yisenese yishuye ko ugo rwego wisunga amategeko atakindi ruraba mu gufata ingingo
ntugira impungenge imigenderanire izokwama imeze neza hagati y'Burundi n'ibindi bihugu ariko mu gihe abaye amakosha mutama aho utegezwa kuyahana kandi ukayanisha amategeko nukuvuga rero nico tuma yuko ngo turi mu bihe bikomeye bigoye by'amatora tuye turaba aho tugeza naho iby'imigenderanire Burundi gufise ubushikiranganje bw'Burundi bw'imigenderanire hagati y'Burundi n'ibindi bihugu twebwe twafashe ingingo n'ugwego rw'igihugu rukurikiranira hafi imirimo y'abamenyesha makuru
Karenga yavuze ko izo ngingo za sense atari nabanduka kuko ubona ko yarenganijwe ashobora kwitura ubutungane avuze kuri ukamurenganura izo ngingo zikaba ziyongera ko yafashwe kuwa 11 ukwezi kwa 4 n'ubwo gwego yo guhagarika igisata cy'ikinyamakuru iwacu igisata cy'abantu batangira ibyiyumviro mu nkuru zanditswe n'ico kinyamakuru izo radio zihagaritswe zikaba zisanze mu bihano radio numbero FM yahagaritswe mu kiringo cy'amezi 6 na sense kuva mu kwezi kwa mbere 2018 ibujumbura Raymond Zimana ijwi rya Amerika
nyuma y'icyemezo cy'urwego sense radio ijwi rya Amerika n'umuryango uharanira uburenganzira bw'itangazamakuru ku isi Reporters sans frontières bacyamaganiye kure mugenzi wacu Aloise Bigirimana aradusemurira amatangazo yabo
Ijwi rya Amerika rimenyesha ko ryamirije ingingo yo guhagarika ibikorwa byayo byo gutangaza amakuru mu kiringo cy'amezi 6 ingingo yafashwe na leta y'u Burundi ingingo izotangura gushyirwa mu ngiro kuva ku genekerezo ry'indwi z'uku kwezi kwa 5 umuyobozi w'Ijwi rya Amerika Amanda Bennett ejo ku munsi wa 5 yagize ati twatangajwe n'iyo ngingo yafashwe n'urwego rw'igihugu rujejwe kugenzura ibinyamakuru n'amaradiyo mu Burundi ibuza iradiyo Ijwi rya Amerika gutangaza amakuru yongeye ati abanywanyi b'iradiyo Ijwi rya Amerika baziye amaso ku iradiyo yabo ibaha amakuru y'imvaho amakuru ataho yegamiye kandi adaca ku ruhande y'ibibera hirya no hino ku isi ari nacyo gituma iyo ngingo ibangamiye abarundi babujijwe kumva amakuru y'imvaho muri ibi bihe igihugu kirimo Bennett yavuze kandi ko ayo makuru ateye agahinda cyane cyane muri iki gihe hari haheze umunsi umwe amakungu yibutse umunsi mpuzamakungu wahariwe ubwigenge bwo gutangaza amakuru umunsi usaba ibihugu gukura aho gushinga inzitizi ku binyamakuru n'amaradiyo umutegetsi w'Ijwi rya Amerika arangiza avuga ko ibiganiro by'Ijwi rya Amerika bizobandanya kumvikana mu Kirundi no mu Kinyarwanda ku mirongo yacu migufi yitwa short waves ku mbuga ngurukana bumenyi hamwe no ku mirongo ya FM mu bihugu bibanyi by'u Burundi abandi bagize icyo bavuga kuri iyo ngingo ya CNC ni ishyirahamwe ry'abamenyesha makuru batagira imbibe Reporters sans frontières nayo ryariyamirije ingingo y'urwego rw'igihugu rujejwe kugenzura umwuga wo gutangaza amakuru mu Burundi ishyirahamwe Reporters sans frontières rivuga ko iyo ngingo igenewe kubuza itangazamakuru gukwikirana imyiyamamazo yerekeye referendum ku ihinyanyurwa ry'ibwirizwa shingiro ry'u Burundi byatangaje ko kuziririza amaradiyo mpuzamakungu abiri akomeye cyane iminsi mike y'imbere ya referendum ku ihinyanyurwa ry'ibwirizwa shingiro byerekana ku buryo bugaragara bw'abategetsi b'u Burundi bashaka kubuza ko haba impari ku byerekeye iryo bwirizwa shingiro kandi ko bityoza uburenganzira bw'ukuronka amakuru iryo shyirahamwe rirangiza ryibutsa ko atanga ingo ifatiye kuri demokarasi n'imwe ishobora gufatwa mu gihe itangazamakuru riziririjwe kurangura umwuga waryo
bagenzi bacu Raymond Zimana I Bujumbura na Aloise Bigirimana hano I Washington DC murakoze kuri aya makuru mudushyikirije Shuti z'Ijwi rya Amerika ubu noneho ni wa mwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara cy'amakuru yo mu ntara z'u Burundi no mu nkambi z'impunzi z'abarundi
Radio Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no muri cya 18 muri kumwe na Jordan na Hazwe ndongo ibiganiro by'uno mwanya
mu biganiro byacishije kuri yo radio itariki 5 zine 17 na 2026 z'ukwezi kwa ndamukiza aho amakuru yose yagiye aracha kuri yo radio twabonye ko ahengamiye kandi atakurikiza amategeko y'umwuga.
Uyu ni Karenga Ramadan aramutswa urwego CNC rujeje gucungera ingene ibinyamakuru bitangaza makuru mu gihugu cy'u Burundi. Avuga ku ngingo yafatiye radio miko murumviza ijwi rya Amerika hamwe na BBC byo kugagwa mu kiringo cy'amezi atandatu. Iyo ngingo izoja mu ngiro ku munsi wa mbere. Murabahagufi turabwira ibindi kuri iyo nkuru.
Iwanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na Kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Ongere ndabayikaze inshuti bakunze ibijwi rya Amerika ahubwo ejeje gucungera ingene ibinyamakuru bikora mu gihugu cy'u Burundi CNC guhagaritse radio ijwi rya Amerika muri ko murumva na BBC gusamirana ku gataka ku Burundi mu kiringo cy'amezi atandatu. Iyo ngingo ihagarika ayo maradio mpuzamahanga izoja mu ngiro kwigenekerezo rya ndwi ukwezi kwa gatanu uno mwaka. Andi maradio abiri akora ku gataka ku Burundi nka CCB na radio Isanganiro vyahawe gasopo hica ayo maradio ahogwa. Muracumva muri no nkuru ya mugenzi wacu Bujumbura Raymond Zimana.
Karenga Ramadani arongoye urwego CNC mu kiganiro kumenyesha makuru yemeje ko abagize ubwo rwego bumvirije ibivugwa mu binyamakuru bitandukanye bisamiranira mu gihugu cy'u Burundi kuva mu mwaka wa 2018 utanguye. Kuri uyu wa kane baciye bafata ingingo yo guhagarika radio y'Abongereza BBC hamwe n'ijwi rya Amerika ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kiringo cy'amezi atandatu zidasubiye gusamiranira ku gataka ku Burundi kuva ku igenekerezo ry'indwi ukwezi kwa gatanu 2018. Karenga avuga ko BBC itiyanuye kandi yarahawe gasopo.
Ku ruhande rwa BBC sense yafashe icyo gihano kuko nabo nyine twarabandikiye ku igenekerezo rya 16 ukwezi kwa gatatu tubagabisha ku kiganiro cyaciye kuri iyo radio kijanye n'iri bwirizwa shingiro n'umunyamakuru twarabandikiye turanamuhana tumuhanura. Ariko naho twanzise iryo kete ku bijanye n'ikiganiro cyaciye kuri iyo radio itariki 12 z'ukwezi kwa gatatu aho abahinga bacu bakurikiranira hafi ivy'amaradio n'amateleviziyo n'ibinyamakuru babunye yuko icyo kiganiro cyagiye guteranya kigacanishamo abarundi barasubiye kugira ikindi kiganiro itariki 24 z'ukwezi kwa ndamukiza aho umutumire muri icyo kiganiro yifatiye kugahanga inzego z'u Burundi bivuye ku mukuru w'igihugu kushika hasi.
Ku bijanye ni radio ijwi rya Amerika ngo yarongoye urwego CNC yavuze ko iyo radio yaho nyanza amategeko bikomeye ari nacyo gituma ifatiwe ibihano itanagabishijwe. Ayo nayo ni nko kuvugira ku murongo w'iradio yugawe n'ubwo rwego guhakaza umumenyesha makuru aronderwa n'ubutungane bw'u Burundi hamwe no gutangaza amakuru ahengame.
Ijwi rya Amerika bubu bagiye kure mugiye ku kuri internet mukafyonda kuri site y'iradio muri za radio zugawe uce wumva ibiganiro bya Voix d'Amérique. Nuno munsi kiretse babikuye mukanya izo radio zarafuswe mu mategeko twisuza amategeko kuva ukwezi kw'icenda umwaka uheze ariko bakabandanya bakoresha. Wowe ufyonze uzi yuko ugiye kumviriza radio y'u Burundi ukaca wumviriza ijwi rya Amerika. Ubwa kabiri ntibagejeje ngaho gusa bake babandanya ejo bundi baranahaye akazi umunyamakuru w'u Burundi arondegwa n'ubutungane bw'u Burundi ku bijanye n'ingorane zashise ngaha kandi akaba baranamurungikiye umutayimu za makungu umuntu arondegwa na lahe boca bamuha akazi. Ivyo barabikoze uwo muntu tuvuze aho turiko turavugana akora mu rurimi rw'Igiswahili muri Voix d'Amérique. Hanyuma si ivyo gusa mu biganiro byacishijwe kuri iyo radio itariki 5/17/2026 z'ukwezi kwa ndamukiza aho amakuru yose yagiye aracha kuri iyo radio twabonye ko ahengamiye kandi atakurikiza amategeko y'umwuga. Nk'akarorero nk'ivyo biganiro bya bitariki 5 bashase kushira mu ngorane imigenderanire iri hagati y'u Burundi n'ishiramwe mpuzamakunguroni.
Ikindi kinyamakuru cyafatiwe ibihano ni kinyamakuru Le Nouveau hahagaritswe igisata cyo kumenyekanisha mu kiringo cy'amezi atatu. Eka ni radio ya Faransa RFI ni radio isanganiro hamwe na radio se BFM please byagabishijwe n'ugo gwego abajijwe nimba izo ngingo ugo gwego gwafashe atari zerekana ko mu bigogo cy'u Burundi atabwigenge bwo kumenyesha makuru buhari mu gihe u Burundi buri no mu bihe bidasanzwe by'amatora urongoye SNS yishuye ko ugo gwego wisunga amategeko atakendera uraba mu gufata ingingo
ntugira impungenge imigenderanire izokwama imeze neza hagati y'u Burundi n'ibindi bihugu ariko mu gihe abaye amakosha mutama aho utegezwa kuyahana kandi ukayanisha amategeko nuko uvuga rero nico tuma yuko ngo turi mu bihe bikomeye bigoye by'amatora twe turaba aho tugeza naho iby'imigenderanire u Burundi gufise ubushikiranganje bw'u Burundi bw'imigenderanire hagati y'u Burundi n'ibindi bihugu twebwe twafashe ingingo nk'ugwego rw'igihugu rukurikiranira hafi imirimo y'abamenyesha makuru
Karenga yavuze ko izo ngingo za sentence atari nabanduka kuko ubona ko yarenganijwe ashobora kwitura ubutungane afize ukuri ukamurenganura izo ngingo zikaba ziyongera ko yafashwe kuwa 11 ukwezi kwa kane n'ugo gwego ryo guhagarika igisata cy'ikinyamakuru iwacu igisata cy'abantu batangira ibyiyumviro mu nkuru zanditswe n'ico kinyamakuru izo radio zihagaritswe zikaba zisanze mu bihano radio Ntumbero FM yahagaritswe mu kiringo cy'amezi atandatu na sense kuva mu kwezi kwa mbere 2018 ibujumbura Remonzimana ijwi rya Amerika
Remonzimana arakoze ntaco rero uburongozi bw'ijwi rya Amerika buragira buvuga kuri ino ngingo ariko ico twamenyesha nuko ijwi rya Amerika imaze imyaka 20 nini samirana mu kirundi n'ikinyarwanda mu gihugu cy'u Burundi yumvikana mu ndimi zitandukanye harimo igifaransa igiswahili ikirundi n'ikinyarwanda na bimwe bimwe mu biganiro by'icongereza bica ku mirongo yahura icako izo ndimi ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mukanya duca tubandaniriza kumyamamazo y'amatora ya kamarampaka ibandanya murantunga mu gihugu cy'u Burundi nda bice ku masonga imyamamazo ihamagarira abarundi gutora ego canke gutora oya matora kamara mpakageze ku muswayi wa gatatu mu gihugu cy'u Burundi uno munsi nko mu ntara ya Kirundo hari umugambwe Palipe Agakiza uri kurahamagarira abarundi kwemeza ibwirizwa nshingiro mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze yakurikiranye ivyo mugambwe yaduteguriye ino nkuri kurikira
muri Palipe Agakiza kwemeza ibyirizwa shingiro ryahenyanywe mu gutora ego niyo nzira yonyine ishikana kuri demokarasi Ogutavi Mukerereza arongoye Palipe Agakiza mu ntara ya Kirundo
eh hari naca gituma tugomba gushikiriza abanyagihugu bose turongoye muri umugambi Palipe Agakiza bose mu ntara ya Kirundo tugomba kubahimiriza tubabwira yuko kugenda kibazo cya 17 z'ukwezi kwa gatanu bazotora ibwirizwa nshingiro bavuga batora ego kandi gitumye duhamagarira gutora ego nuko ibwirizwa nshingiro rimaze gutorwa rigashyirwaho niyo nzira ya demokarasi niyo nzira yuko umwenegihugu wese yishyira akizana akidegenza
kubwa Palipe Agakiza Mukerereza ati iteka ryamye oya ntizigera ije imbere ya ego
twebwe turashima ku mpande zose kuko tuba tutashima ntabwo twakwemeje ego tunafashemo kubabwira tora ego nuko tora oya ntabwo twigeze tubona igeze itsinda nta naho turabona yatsinze no kuzotsinda ntizigere itsinda nico gituma twababwiye ko otora ego kubera utoye ego uba wemeje ibwirizwa nshingiro kandi ibwirizwa nshingiro nayo ni inzira ya demokarasi kumwe n'igihugu kwishyura no kwizana no kwitegenza
uwo mufasoni ari mu bakenyezi bake barongoye imigambwe mu ntara avuga ko umugambwe aserukira abatazirigwa barashika kwigisha abanyagihugu
ucisha itangaza kuri radio ni strategi imwe mu zihari ni ukuvuga yuko twebwe umugambwe wacu twashimye kubicisha kuri radio birashikira abanyagihugu cyane kuko uwuguruye radio wese akumviriza amakuru acase wumva
kandi numva ntibabigikenewe yuko umuntu aja hariya mu misozi kubwira abanyagihugu kubakoranya ati tori bitoyi
nibaza ko ariho abanyagihugu bona byumva rwose gusumba kubera ubuhinga bwarateye imbere abanyagihugu benshi abenegihugu benshi barakunze ko bafite amaradiyo kandi inkuru icya ikwira cyane yumvikana cyane niyo twebwe iyo strategi twabonye dufasha kugira ngo babyumve neza gusumba
ku rutonde rwashyizwe ahabona n'umugwi w'igihugu ujejwe gutunganya amatora seni haboneka ko imigambwe nyina n'ibigera ku 27 yiyandikishije kugira yiyamamarize itora ry'inyanyurwa ry'ibyirizwa shingiro ntiturashobora kumenya imigambwe nyina ziriko zirakorera mu ntara ya Kirundo Mumugwi w'intara ujijwe gutunganya amatora mu Kirundo bamenyesha ko bamaze kubona ikirangamisi cyo kwiyamamaza cy'urunani rw'abigenga amizire y'abarundi. Uburongoye umugwi w'intara ujijwe gutunganya amatora avuga ko abiyamamaza bashobora kuba baratanze ibirangamisi byabo mu migwi y'amakomine ijijwe gutunganya amatora. Gushika ubu umugambwe Frode Bunyakuri iragiye igandadaye n'urunani amizero y'abarundi nibo ijwi rya Amerika rimaze kumenya ko bamaze gutunganya imiyamamazo mu ntara ya Kirundo ihagarikiwe n'indongozi zo ku rwego rw'igihugu. Umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD witezwe kwiyamamaza ku rwego rw'intara ya Kirundo kuri uyu wa mbere uza. Kuri uyu wa gatanu mu ntara z'uburaruko bw'u Burundi, umugambi uri ku butegetsi wiyamamarije mu ntara ya Ngozi, urunani rw'abigenga amizero y'abarundi rubandaniriza mu ntara ya Kayanza. Umugambi Iprona nawo nyene wabandanirije imyiyamamazo muri iyo ntara ya Kayanza muri komine ya Rango. Mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, ijwi rya Amerika.
Tubandaniriza mu makuru avugwa mu makambi ubu naho aho abakobwa 20 mu ikambi ya Rusenda ari mu karere ka Fizi mu ntara ya Kivu ya Majepfo ya Kongo bahawe inyigisho ku vyerekeye ingene bashobora kubandanya bakoresha amasabuni na za Kotex. Reka umenyesha makuru ijwi rya Amerika muri Kongo. Vedaste Ngabo hatubandanirize ino nkuru.
Ayo mahugurwa yasojwe yarateguwe n'ishyirahamwe rya Day for Girls International ku bufatanye n'ishyirahamwe rya Benezere mu rwego rwo gufasha abakobwa mu nkambi yo mu Rusenda senda babyariye mu ngo ndetse n'abandi batishoboye guhindura imibereho yabo binyuze muri gahunda yo kwihangira imirimo bakora amasabune ndetse na za Kotex batarinze gutegereza imfashanyo. Aba bakobwa ko ari 20 basoje amahugurwa bavuga yuko ubumenyi bayakuyemo bagiye kububyaza umusaruro bibumbira mu ishyirahamwe ryo gukora amasabune ndetse na za Kotex.
Kuko ndabona ko aya makotex tugiye gukora nkunga mu nkambi benshi cyane bizobafasha bidufitiye akamaro kenshi kuko nga mu nkambi benshi kubera tuhora dupokera nk'ikotex inyuma y'amezi ane bamwe bamwe zaheze mugabo izi tugiye gukora nizo dufasha tuzokoresha n'imyaka itatu irenga tuyifashe neza. Nukuri turabona ko ikotex tugiye gukora igiye gutumarira akamaro kanini cyane n'isabuni turiko tugiye gukora turabona ko igiye kutugirira nayo nyine akamaro karenze kubera no nga mu nkambi baradupokeza isabuni haheze amezi abiri amezi atatu n'izo sabuni nk'ubu nkaje ndetayede wasanga isabuni zino umwana aguma yi tosaguma girane naguma mesura no mundwi zitatu sabuni zari kubaza bazihedze mugabo ubungiye kuzikora ndabona ko ubuzima bwe kubandanya kubabwiza
izi nyigisho zizadufasha gose kandi zaduhaza kudutangura kudufasha kuko namaze kumenya gusonesha imashine no gukora amasabune ari aya mazi najya yandi dusanzwe tumenyereye kugira ngo ubutwazi kubikora.
Rubyagiza Jean Paul ni umuyobozi w'ishyirahamwe rya Ebenezer wari umushitsi mukuru muri uyu muhango wo gusoza ayo mahugurwa. Yijeje aba bakobwa b'Abarundi ko ishyirahamwe rya Ebenezer rizabaha ubufasha burimo ibikoresho ndetse no gukurikirana uburyo irishyirahamwe ry'abakobwa rizajya rikora.
Icyo tugiye kubafasha tugiye kubaheza ibikoresho by'ibanze bizabafasha gukora ayo maserviette, turabaheza ibikoresho bitari bikeya bizabafasha, tubabahaye mu mashini azabafasha gusona, twabigisha ukuntu bazayashona, twabigisha ukuntu bazayagurisha, twabigisha ukuntu gukora marketing. Ubundi twabasigiye ibikoresho byo gukora amasabune, ibikoresho twabahaye bizabahesha birahagije kugira ngo batangure ubabere umutahe mwiza utangura kubikora. Rero uko bazagenda baproduire ndiko bazagenda bagurisha, mu kugurisha bazaza baza bongereho indi parti bagureho ibindi bikoresho, ikindi gice nabo bonyine bashobora gukuramo amafaranga yabo ashobora kubafasha mu buzima bwabo.
Ndayikeza Vivete ni umukobwa wabyariye iwabo i Kinyendaro, aragaruka ku buzima bubi bari babayeho nyuma yo kubyarira ibinyendaro iwabo.
Twebwe abakobwa twavyariye iwacu mu mihira yacu twatanye ibibazo n'abavyeyi abaduteye ntibatwiteho, ugasanga turakengeretse tukama tugoza umuvyeyi rasiyo ni rasiyo y'umwana wacu, kandi abagabo baduteye ntibatwiteho tukirwa twicaye ngaho muhira dushwana n'abavyeyi abavukanye dusuzugurana dutukana, ugasanga ati muzima bubi nta kamaro ushobora kwimarira nta kintu na kimwe ushobora gukora kigufasha naho kugira ngo agasuzugura kuveko, ahubwo twama tantu bakengeretse yani abantu bitwa abavyariye wabo n'abantu bagayitse bo muhira yabo nta kintu kimwe boshobora guhabwa ngo bakore n'abafisa akazi bo duha baratugaye bakadukengera.
Juliana Kwangwa n'umwe mu bakozi b'ikigo cya Day for Girls International atangaza yuko ubumenyi bongereye aba bakobwa mu nkambi yo mu Rusenda babyariye wabo buzabafasha gucukubiri n'umuco wo gusabiriza ahubwo bagashira imbere umuco wo kwigira bateza imbere ubumenyingiro bahawe bwo gukora amasabune ndetse na za Cotex nyuma y'aya mahugurwa ishyirahamwe rya Benezer kaba ryashinze ishyirahamwe ry'abo bakobwa babyariye iwabo aho bazarifasha ndetse bakariheza ubufasha mu gihe cy'amezi atandatu ndetse ngabo ku bwijwi rya Amerika mu rusenda w'umuntara kiva amajyepfo
Izugi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikaze nshuti bakunze nuko akarimbo ni harukuntu ka King James murabizi yuko iyo minsi yose ya gatanu ca tubaha akanya mugatasha abanyu aho baherereye haba makambi haba hagati mu gihugu c'u Burundi haba hagati mu gihugu c'u Rwanda canke mu bisagara reka namwe bwe mutwumva muri ahandi hatandukanye namwe bwe ikaze nirwanya hayo mu wa mbere ari ku murongo ruhugwinda ikaze kuri rugi Amerika
urakoze cyane mbere na mbere mwiriwe neza
urakomeye akazina kawe ko numva harukuntu
akazina nako gushimisha abantu nyine
nako gusima ubundi nako witazira
ubundi ni abagwa neza Jean de Dieu ubundi ubundi agukoresha cyane ruhugwinda
ruhugwinda rero bigaca bisigura bigaca bisigura iki
ora nyine ukwerekana ko umuntu ahanini indaye ibikomeye cyane kurusha ibindi bintu byose
niko bimeze iwawe rero nuko rero ugashaka gutasha abawe uno munsi cyane
ubwonge ndi hano i Kigali mu Rwanda mu karere ka Gasabo mu murenge wa Jabana mu kagari kangirye njyewe ndatasha Patrick Bikorimana uri mu karere ka Gasabo ahantu bita Imbandazi atuza no bakunze kwita Maxime Bwije Nkozi ari Jean-Pierre ari White Cliff uri ahitwa Iburera
bose ukabifuriza ikigaru
nkabifuriza umunsi mwiza no gutangira weekend neza
urakoze cyane nawe tukwifurize weekend nziza ngaho Kigali mu Rwanda nuko rero nshuti bakunze bijugi Amerika mu kanya tuhava duhana gahinduke ariko imbere yuko dusezerana no bibutsa ko urwego rujeje gucungira ingene ibinyamakuru bikora mu Burundi CNC guhagaritse radio muvizi ijugi Amerika na BBC gusamirana ku gataka ku Burundi mu kiringo c'amezi atandatu iyo ngingo ihagarika ayo maradiyo mpuzamakungu izoja mu ngiro ku igenekerezo rya ndwi kuno kwezi kwa gatanu n'umwaka urongoye CNC Karenga Ramadan yavuze ko radio BBC hanuye kandi yarahawe gasopo nayo radio ijugi Amerika mumviriza CNC yagiriza kuba yararenza amategeko mu kubandanya isamirana ku murongo w'iradio yugawe itavuzwe izina mbere inaha akazumenyesha makuru mu Burundi aronderwa n'ubutungane bwa Bujumbura usize ijugi Amerika na BBC vyafatiwe ingingo yo kugarwa mu kiringo cy'amezi atandatu radio y'Abafaransa RFI nayo yahawe gasopo co kimwe na radio Isanganiro CCB FM Plus nazo zikorera mu Burundi naco uburongozi bw'ijugi Amerika buravuga ko ino ngingo ariko ico mwokwibuka n'uko ijugi Amerika imaze imyaka 20 isamirana mu Kirundi n'Ikinyarwanda mu Burundi yumvikana mu ndimi zitandukanye harimo Igifaransa Igiswahili Ikirundi n'Ikinyarwanda na imwe bimwe mu biganiro byo mucongereza nuko rero nshuti bakunze muranigwe mu banyu no mu vyanyu na Lidiane nahazo turaza gusubira saa 10 mu kiganiro muri Isanga yakoze Macbill Yabero yari muhinga bw'ivyuma Macaris yamufashije kugiranya ano majwi twe mitwifurize umunsi mwiza I can't explain.
abumva radio ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ntimugiraho mujya kuko mukanya gato cyane saa 12 ndabagezaho ikiganiro cy'umuziki dususuruke murakarama.